Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 25 y'ukwezi kw'icyenda mwaka 2017, muri kumwe na Frederic Nkunikije. Mukanya nkuko muizi turabashikiriza kiganiro muri sanga cyo munsi, ariko imbere yaho hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko mu Rwanda hari inyubakwa z'umunyemari Rujugiro zoba ziriko ziragurishwa icamunara muri iki gihe. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yahishikiye, akaba rero ngaha turi kumwe. Muri beneza Eric.
Beneza Freddy,
urakomeye?
Enda kome.
Amakuru tuko twumva yifashe gute icamunara inyubakwa z'umunyemari Rujugiro zoba ziriko ziragurishwa icamunara, ico gikorwa cyatanguye muri iki gihe?
Ayego, ni igikorwa cyatangiye ku isaha ya saa munani, no kuvuga ngo kimaze amasaha abiri. Hari abacuruzi bavuga ngo bakomeye cyangwa se kampani zikomeye ni batatu: hari uwitwa Pascal Kanyandekwe, hari Unity Club, hari na Kigali Investment Company. Baragenda rero barushana, bagenda bongeraho amafaranga, kugeza ubu rero ni ukuvuga ngo bageze kuri miliyari esheshatu na miliyoni zisagaho 712. Niko bari kugenda bahindagurana ibiciro bitewe n'uko umuntu abyifuza. Ni ukuvuga ngo rero uretse aho ngaho, abiyandikishije bari 11, kugeza ubu rero mu biyandikishije muri 11 hari harimo umugore umwe, ariko mu biyandikishije ni ukuvuga ngo batatu nibo bagiye bavuga ibiciro, abandi nawe avuga ngo
bitegekanijwe ko icyo cyamunara kimara amasangahe. Umuntu aza gutsinda haheze nk'igihe kingana iki?
Umuhesha w'indiko ugihagarariye ntabwo yigeze atangaza igihe kiza kumara, ari nayo masaha tugitegereje. Ariko ni ukuvuga ngo niba nabivuga neza, nihaza kugaragara ko barangije bose bananiwe kugira ngo bagume gukongera amafaranga, ni ukuvuga ngo umuhesha w'inkiko ariwe Maitre Vedaste Habimana ashobora kuza guhita afunga icyamunara muri rusange.
Hari amafaranga nka Leta y'u Rwanda yoba yarashize habona abo barikora higanwa bateshikanye iyo nyubakwa itagurishwa?
Igiciro fatizo umuhesha w'inkiko yari yatangije kuri miliyari esheshatu na miliyoni 639. Ni ukuvuga ngo rero uwa mbere bongeyeho menshi ya mbere, yasigengeraho eshanu baguma bagenda bazamuka, miliyoni 2, 10, ubundi hari n'abari kugenda bashyiraho 25. Ni ukuvuga ngo igiciro fatizo ni icyo ngicyo umuhesha w'inkiko yari yatanze kugeza ubu ngubu. Gusa inzu iyo bavuga ko nk'uko Rujugiro yagiye abitangaza, avuga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari, kuba hafi miliyari 17 mu manyarwanda. Nanone rero mu misoro abereye mu Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu cy'amahoro, bakavuga ko ari agera kuri miliyari 2 mu mafaranga y'u Rwanda.
Mu kanya gatoya cyane rwose, umuryango wa Rujugiro woba wahishikiye cyane uvuga iki kuri iyo ngingo ya Leta kugurisha icyamunara amatungo ya Rujugiro, cyane cyane izo nyubako?
Kugeza ubu ntawe ugaragara, ni abantu basanzwe, abacuruzi basanzwe bari gusigana, ntawo mu muryango wa Rujugiro hasi.
Urakoze Eric, turagutera akamo mu masaha ari imbere kugira ngo uduhe idonido y'iyo nkuru. Urakoze,
ndagushimiye.
Ubu naho nk'uko mubimenyereye, ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga. Kuva impunzi z'Abarundi zakiriwe mu makampi mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, amakuru avuga amagorwa zibonye hamwe n'ubugizi bwa nabi burimwo bwicanyi zikorerwa ntahengeshanya gutangazwa. Amabi yakataraboneka aherutse gutangazwa n'igandagurwa ry'impunzi z'Abarundi barenga 37 ikamanyura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barashwe n'abasirikare b'igihugu cya Kongo bene murango babona ku munsi wa gatanu itariki 15 z'uku kwezi kw'icyenda. Imbere y'ubwo bwicanyi mu kampi Induta mu gihugu cya Tanzania, haratangajwe amakuru avuga ko abanyagihugu bo mu micungararo iyo kampi bama baburagije impunzi z'Abarundi. Mu gihugu cy'u Rwanda haratangajwe amakuru mu mpera z'umwaka uheze yavuga ukuntu abigeme batatarakwiza imyaka yo kurongorwa batejwe inda n'abantu batamenyekanye. kuri ibyo bibazo byose hiyongera ko ukuntu ibifungurwa byahora bihabwa impunzi byagabanutse cyane ku buryo ubukene bw'ibifungurwa bumaze kuba ikibazo gikomeye. Izo ngorane zose zihanze abarundi bataye ingo zabo kubera umutekano muke mu Burundi n'ingorane zishobora gutorerwa umuti mu gihe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iyo kubahirizwa gusumba. Mbega ikintu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi cogira kugira ngo ubwicanyi bukorerwa impunzi mu kigihe hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bwose buhagarare n'ikihe? Mbega ingingo abatetsi barongoye ibihugu impunzi z'abarundi zatemwo indaro bufata kugira ngo umutekano w'izo mpunzi ubahirizwe n'izihe? Mbega ikintu abatetsi mu Burundi bobo bokora kugira ngo abarundi aho bari hose batekanirwe n'ikihe? Muri kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Dominique Nsengiyumva umusore ahuriki mushira hamwe Mouvement Citoyen pour l'avenir du Burundi ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Mwiriwe neza Dominique Nsengiyumva.
Ego mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turaho
twatumiye kandi na Johannes Marius Ndavyengenge ari i Bujumbura mu Burundi akaba nawe nyene ari mu gwaruka. Mwiriwe neza Marius Johannes Ndavyengenge.
Namahoro.
Murakomeye neza.
Yego namahoro mu Burundi
kayi. Yego turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye ari i Bujumbura mu Burundi nawe nyene akaba ari mu rwaruka rwa Burundi. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ego twabara mu kije mahoro ngaho ku Juda America n'ari kuje n'abatumire mwatumye ngaho ku Juda America.
Mwiriwe neza Lionel. Reka dutangure kuri wenyine Lionel, amabi ariko akorerwa abarundi b'impunzi ari mu bwicanyi bunyamaswa bwakorewe abarundi mu ikampi ikamenyura mu buvuga kuri kimwebwe. Lionel watwumva?
Ego je uko ndabibona ni ibintu urabona amabi ariko arahura n'impunzi bahungiye mu bihugu duhane mbibe ngaha za Congo Tanzania niho numva hari ibibazo cyane. Urabona impunzi zimwe ziraturirwa mu mazu, izindi yumva hariho persecution, izindi zikomoka zisanzwe zarahunze, izindi warumvise muri Congo ko zishwe ikaraswa n'abagize umutekano wo muri Congo. Niibiteye isoni n'ibintu by'umubabaro cyane, n'ibintu novuga byo gutera ibyatsi, n'ibintu novuga umurundi wese cyangwa umuntu wese yaba afite umutima ashobora gufata umuntu akavuga ati ese birakwiye ko biba ko abategetsi mu Burundi gihugu n'amategeko bifite abategetsi bashobora kuvuga ati abantu bacu bari kwarahomera hanze bagafata amamezure akwiye kugira abantu bose bahunze nk'uko bavuga yuko mu Burundi ari amahoro bagahunguka by'ukuri.
Lionel, izo mezure zo bankizihe? Lionel, izo mezure zo bankizihe?
Alo, ndabumva neza.
Izo mezure zo bankizihe? Izo ngingo muvuga bufata n'inkizihe?
Ingingo bufata nuko bavugana n'ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo bakabereka ibintu biri konka biboneka, leta ikarungika intumwa zizi kuvuga zizi gusigurira abantu kandi atabubeshi burimwo, bakabereka yuko igihugu cy'u Burundi gihari amahoro. Kuko ndi sure SR tangi yuko impunzi yo kugusira mu Rwanda aho muri Congo atabantu impunzi mu Burundi zagusha gupfira rimwe ari 30 na uko zari 37 numva ngo nazirenga ikwiye gufata ikibazo mu ntoki. Ibuze abantu babiri cyangwa umwe agapfa bakumva ko ari ikibazo cya leta, bakumva ko ari ingorane ibaye hako Burundi baguma bapfira muri ibyo bihugu bihana imbibe, leta nifata ikomeye bakavuga ati duhaguruke ikibazo cy'impunzi kugira bavugane n'ibyo bihugu bahungiyemo kugira impunzi zishobore gutahuka.
Yego namwe Dominique Senyumva, ubwo bugizi bwa nabi burimo bwicanyi bunyamaswa muvuga ko iki buhanze impunzi z'abarundi, ikintu ibihugu izo mpunzi zatemwe indaro dukora ni ikihe? Ikintu abategetsi b'u Burundi bakora ni ikihe? Ikintu reka n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira impunzi ryo kora ni ikihe?
Murakoze cyane kumpa ijambo. Icya mbere novuga ibyago byari bishyikiye impunzi ziri Kamanyola. Birababaje kubona abantu badashobora kubona yuko ivyo bintu kuri jewe ndabifata kujya kuntu kwa bya bintu twita mu Gifaransa volcan cyangwa ibirunga biseruka bikaza habona. Ivyo ntiba bisigura yuko volcan yatanguye uyu munsi iserukiye, uraza abahinga bashobora kugira ati umunsi kanaka volcan izoduka. Ivyo bintu vyari bishikira abarundi bisigura yuko hari ibindi vyinshi bibi tutazi vyama bishikira bene wacu abarundi bari mu mahanga nk'impunzi. uteruti ico kugwa nikihe uravye mu mategeko araba impunzi cyane cyane integeko ryabayeho integeko rya mbere ryo mu 1951 ya oni cyangwa integeko ryabaye muri 1969 ya Union Africaine impunzi n'umuntu nk'abandi abakuru b'ibihugu bacumbikiye impunzi ni kumenya yuko icyambere yuko impunzi zifise amategeko aziranga kandi zifise amateka n'amatekane basi ils ont le droit tout comme tout autre citoyen kuri ibyo ni ukuri birakeneye ko abakuru b'ibihugu bahaguka bakigisha abanyagihugu babo bakigisha igisirikare cyabo cy'uko impunzi n'abantu nk'abandi bafite amategeko abaranga hama kuvyereka ibihugu vyacu najo nyene sinzi simone vyokogwa mugabo narashimye cane ijambo ryo umwe mu bategetsi Burundi misi heze aho yavuga ati uko biri kose nari impunzi nabacu birakwiye ko tubakurikirana murakoze
murakoze rekana mwe Marius Johannes ndavyegenge mugira ico mutubwiye cane cane kuri ubwo bwicanyi bunyamaswa gukoregwa abarundi mu bihugu batse mwinda
ikuwa mwamba wanga ndafisa kamenda ndafisa kagripe za kenye mtabo ya taza kumbi kana kiri wadayo ko ichandere chocho uhunga uhunga kuwara kumuzi waleweze kuhisi hakini chiza kirimu imuunzi ni kino kia wadi nchili tumari wana matiki kwa kuhisi avigenga kandi agirage za kuhoro hereza ututa onzeni watoi yo watalizi alikorelo yo uhubu ikiwato chini wabu Burundi kiatandukanye n'ibindi byose mu amuzi aho haba hari ingorane mu bihugu ugasanga bitumye abantu benshi bahunga uno munsi ikibazo cy'u Burundi ugifatira ku rwego rw'u Burundi we byonyine niho abantu bihendera igituma abantu bahunga kenshi bakarikana ko banataha ari nazo ngorane baza baragira ndetse kikwiye n'ibyo muri Kamanyura nanze bambere bwo twemera yuko dushimira bwa mbere igihugu cy'u Burundi ko cyagerageje kubaza biciye kuri ministre wa Ratifikasiyo yabaga ati abo barundi bacu bariyo bagize ingorane kuri bimeze gute ibyo baramwishyuye nibaza ko ari ibindi bintu ari byo byishyurira ariko yarabagije hanyuma tukamenya yuko ibyo gice cyo cyose kirafite amategeko akigenga ibyo ntangakarere hari igihe higeze kuba igihe impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zagomba ngo zihe amabarabara ngo zive iyo manjagari y'igitegaho zegeranyije ngo zimanuke ubuzimbura n'amaguru igihugu cy'uburundi cyabemereye ko bagira ibintu bigiye kuba n'ibintu bidashoboka yuko rero byoshyikaho ugasanga nko muri Congo inzego z'umutekano zavuze ati hariho uwoba biba bitameze neza kubera uyu nuntu yuko nakabazwa cyangwa atabazwa ibyo birababo hanyuma mugabo abandi yuko byoshyika ugasanga harabaye ibintu byo guca hari abantu bakunda kugumuka turamaze kubibona nangaho iwacu byarabaye hanyuma bishyitse bakabazwa mu umwe yuko bangaca bagumuka ingorane hanyuma ikibazo nacyo ni uko igituma ntabitandukanya n'ibiba mu kindi mu biko biraba ubumwe iki gihugu igihugu cy'u Burundi gisa no kunenga kiri ku makamera cyane kirabwa cyane kirabeshyerwa yuko harageraho uza wumva bamwe bavuga ngo abagiye kurwana nawe n'izo mpunzi ngo bavuge ikirundi ibyo ni ibintu byavuzwe abazwe barumvikanye ucubifatanye rero n'ibindi byose bizabiba icyo kugwa kugira ngo abantu batahe ubwa mbere bwogo nuko ibihugu byo hanze byagerageza kureka kwivanga kuko zigira neza Burundi byivanga muri politiki y'ibindi bihugu kuko ubwo bishoboye bwoshobora kugerageza nubwo ngira bitobyonga byinshi nubwo bwoshobora kugerageza ariko abantu bareke kwivanga muri politiki y'igihugu abantu bareka gutaha kubera iki birirwa bavyigwa yuko mu Burundi umuriro uri kuraka jyewe nibaza yuko uwoba amaze gushika mu Burundi arazikwa atanu niyo aruhari ariko amarindi ibihugu byose birirwa biravugwa ku maradiyo ibyo nibyo biterwa abantu bagaca baguma hiyo bagaca bareka gutaha nubwo bongeye gutaha ugasanga ni ingorane ibihugu arimwo ntikigomba kumurekura aho rero byinshi nagomba kuvuga byo cokoroha ni uko ibihugu birimo impunzi z'abarundi nta n'umwe agomba gutaha ku nguvu ariko bareke kugerageza kubereka yuko nyenda mu Burundi ariko harasha babafashe batahe twese mu Burundi ni nko ku isi yose ubuzima hose ni urugamba
egome Marius ikibazo cyo gutohoza ikibazo cyo gutohoza byashitse ni kimwe ariko ivyari byo byose nta siguro nimwe ishobora kubaho yuko eka impunzi zigandagurwa ku murango zikagandagurwa n'abantu bafise ibigwanisho bikomeye kandi icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose reka tubibutse inshuti mwese kamuri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Samira ni i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Jonas muriwe neza
muriwe
muriwe neza muri hehe ga Jonas
turi Bujumbura mu Burundi
izina ry'ikirundi ndinde
ni nkorera imana
ni nkorera imana murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo
ikibazo na si ikibazo ni nk'intererano narinzwe
yego
Je navuga ati kubera umvizo mpunzi ziguma zigandagurika iyo zahungiye navuga ati byiza zotaha basigatuma ziza kugorerwa ino mu Burundi nyine mu gihugu cy'amavukiro
murakoze Jonas ni nkorera imana reka tuhe ijambo Dominique Senyumva niki cyavuze ku cimbere cyanyu duga ku ijambo mu kanya gato
ego murakoze cyane mu bisanzwe usyukaraba mu mategeko nibiranga impunzi mu bisanzwe nta muntu yohunga igihugu ciwe atampamva itumye ahunga igihugu kandi yamaze kuja hanze amategeko ategeka yuko nyamuntu akomeza kubahirizwa kujereke yuko kubibaza bati kumbure bupfuma batahabaga pfuma nyene ba mashika nyine mu gihugu cyabo nibaza yuko onye ni byiza kutubitahura neza umuntu yahunze igihugu bisabwa yuko yiyumva ko ari amahoro kandi nta muntu numwe yemerewe kumutahuza ku nguvu mbo turetse nize kumutahuza ku nguvu nibaza yuko umuntu aramuta avuga ati ndahunze igihugu canje igihugu cyanyibarutse haba hari impamvu kandi mu gihe uyo muntu avuga ati wunye nzende uvumengo kabisa icatumye mpunga nta kikiriho hari amahoro akabuza bazota mugabo gushika unye batiyumva yuko bari impunzi batiyumva yuko nyene batiyumva amahoro batiyumva yuko nyene hamwe bosubira mu maho imuhira umutekano w'ubuho wubangamiwe anaho bari ni ngombwa yuko bubahirizwa ni ngombwa yuko bakingigwa ni ngombwa yuko batwiza kubaho nk'abantu bubahirizwa nk'abandi bantu ahubwo kibazo cyabaje kuti hoko gwiki je kimwe mu byo nibaze nibaza yuko hase yogerageza kutaba nk'abarorezi ahubwo kwa abantu bafata ingingo kwa abantu bavuga ibimereye nabi impunzi tumaze iminsi twumva yuko impunzi z'abarundi ziri hanze cyane cyane mu gihugu cya Tanzania numvise amakuru y'ejo yuko bagoma bakinaguzwa aho abapolisi babafashe basubiza mu Burundi ku nguvu wababwiye ko batwaye ahandi hantu ibyo mu bisanzwe amategeko aranga impunzi kirazira kikazirizwa ko impunzi itahukanwa ku nguvu murakoze
murakoze reka duhe ijambo Lionel Ndayizeye ku cimbo cyashikirijwe na Jonas Mukane gato
ego umuntu wese ashikiriza icyumviro cy'uko bwati bohunguka petit wabivuze kubera avuga ati yuko ndabibona hano aho abasanzwe atumbereye mugabo urabye kungene impunzi ziriko zirafatwa muri bino bihugu nubwo duhana imbibe zigikano karera hanyene hana imbibe n'igihugu cyacu cy'u Burundi impunzi ziriko zirafatwa mu buryo nubwo yuko ari nka politiki nubwo ko ari nka politiki kuko ugerageje kuraba muri Tanzania ukungene impunzi ziriko zirafatwa ukumva yuko impunzi ishobora guturirwa impunzi igaturirwa ahisanzwe iba abana marumvise iminsi yuko hari abana bapfiriye ahantu bari basanzwe bajyanye naho n'impunzi murumva ukungene ngaho muri Congo Kamanyola ukungene bishwe bakicwa mu buryo sinzi nyine bavuga aho boba baravuze yuko ari umuntu w'umusirikare yafashe yayihaye penye kurasa abantu kandagura abantu 30 atagira ibitabara iyo nuvuga ko mu buryo bye ntashobora no gutahura nubwo ngerageje kumviriza naho impunzi warumva yuko impunzi nazo sinzi ukungene nubivuga mu bisanzwe uri impunzi uravuga ati je nahunze umutekano muke nahunze ku mitungo yuko ukaraba yuko icyo kintu coba ko coba carahinda mu magahunguka uratuma n'intumwa ukavuga ati murandabira yuko bimwe nahunga yuko byo byaraheze kugira ndabishura guhunguka impunzi bayibwira ati aha hantu haragendeka ivuga ngo ika ngo hajya ahantu naho byemera guhe nacyo gituma ngo mvuga yuko ariko yatakubwira kuko bakubwira ati aha hantu haragendeka ingorane yari ihari yaraheze ukavuga ngo yaha ahubwo byagukwiye kwikubita gashyizikaraba igikwiye gukorwa ku buzima bw'iwabo kuko urabona yuko hari habanye politiki bagomba kugukinirako igihe rero umuntu ubona umwe agomba kugukinirako nawe uragarukana gatima mpembero karabati SKV aba bantu ubunkunda ninde ukabona byukuru uwo gukunda wariwe ati SKNO ta jewe mu gihugu narondegwa narahunda umutekano muke SKNO shika mu gihugu norondegwa norondegwa nkande ko ntari umunye politiki nari umuntu w'umwirimizi cyo hari nahunda umutekano muke norondegwa nande
mbere ekomereka de nani jambo mariosa Johannes ndavyegenge nawe nyene agira icavuze ku cyo kibazo ekimvyo cha aho mu kanya gatoyi mariosa
icyo no vuga nuko ntuga na arono kabantu iyo bikenewe je bavuga batashe hanyuma yanana kivuze ibihugu barimo biborohereje hafere iborohereje nije yasere kimbi kuri oni nayo hariho uko ibisanzwe ikora mugabo byo bazizaho ni rimwe ibihugu mu gihe mu Burundi aba Burundi twebwe turi mu Burundi bivuga yuko umuntu wese twingorane twese dufise ni zimwe n'izingere umuntu abaho ku munsi ku munsi ibyo no muri Amerika bigize niba bareke batahe baze bagira ingorane cyo kimwe na twebwe zo kubaho ku munsi ku munsi ntibababuze gutara ubushatse gutaha kuko hari ubafite ibiharuro byiwe n'ibindi yongerako akeneye tugena ngo bizagenda kunuko ibyo rero by'abanyepolitike politiki bibanze bihagarare bareke abantu batahe batahe iwabo uko bashaka namba ni politiki y'ibihugu hagati yabyo bayikina ukundi badafashe kuko ni prisidotage barekure abantu batahe bagabanye ibihuha bagabanye urunyiri ku gihugu cy'u Burundi ni naho n'abantu bo kwivamo ko botaha kuko nibamubwira ngo ta mu Burundi hameze neza agaca gusoma agasanga naka yanditse ibintu yabyanditse yibereye muri Amerika ngo ni naka ngo yambwiye kwebwe turi ngati ngo giye kuyamara bimeze uku urumva nyine niyota abazi ko kiriko
cyasha nari yose mu kanya gatoyi cyane bose hari amakuru atangazwa bavuga ko hariho impunzi zoba zitaha zishitse aho zashitse zigafatwa nabi ayo makuru niyo
ariko nibaza yuko mwe ni gari bintu by'ibihuha kubera hari uheruka gutaha ibyo bundi aho ari guverinere wa Cankuzo ibyo yari mu nama yicaye imbere mu nama y'imvukira hari n'abandi benshi batashye mu buzi bari bakomeye bandi umukunda abandi hari uwo muri gara mwumva ari mu buzima bwiwe busanzwe burya nk'ubu nawe usanga ariko arondera ibyo nafungura nka twebwe natwe dufite ingorane uba ihangayitse n'abandi mugabo ikibazo cy'umutekano ibyo rero bavuga ngo nakangwe yaragize ngo yaratashe ngo agire ingorane ukuntu uku n'uku hari ibintu by'amajambo abantu baza bavuga hari n'igihe ushobora gusanga n'uwo ugombye kumugira nabi akamugira nabi kugira ngo amajambo avugwe ahubwo rero ibyo bintu abo baba batuma umuntu ngo kugira abantu babavuge mu bihagarika ariko ndavuga ko ibyo bintu by'ibihugu biza biribanga muri politiki y'igihugu ingorane tugira nyinshi ziva hanze ahanini ni ibyo nitwe tubikora kuko yari abaturira amabarabara baturiga amapine abatwa abantu bahunga barabaru ariko ibibatuma biba byavuye hanze niyo bagabanye rero kwivanga mu by'Uburundi hanyuma urabe ko abantu batabaho neza
tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Aron muri Beneza ndumva telefone ya Aron itameze neza mushya ntahe Dominika Sengiyumva amakuru nkuko ntuze nkuko mushya ntahe Johannes ndavyengenge abivuze asa n'uvuga ko hariho abantu babahanura nabi impunzi ivyo muvyumvira kwiki
bon kibazo cy'uko harimo politike ivyo ntaho bihakana politike ya maho ariko kandi turetse nabo babahanura abantu nabi dufatire ko umuntu nyine asanzwe iyo bakurikirana amakuru y'u Burundi ni kuri hari byinshi bivuga mu radio atandukanye bidahumuriza kandi turetse n'amaradio twovuga duti peut-être amaradio yo bashiki opposition cyanki yo bagira politiki ko mu bivuga uravye n'amaraporo atangwa ku Burundi n'ukuri nahumuriza ije bigase bituma nibaza yuko hariho benshi bavuga bati ekananje n'ukuri sindi yumva ko noba amahoro cyangwa konotekani bamwe no subira muhira nitwovuga duti rero ngo ni politike gusa mu Burundi ntaho bihakana yuko hakiri la situation ntiramera neza cyane aho umuntu avuga ati amahoro yarasasagaye en plus reka twibuke kandi yuko turetse n'ibibazo bya politike n'ibibazo by'ubukene n'ibyoroshe
reka tubaze na Lionel ndayizeye ikintu nk'abategetsi b'u Burundi cyanke bokora kugira ngo niba hariho koko abantu batahuka bagafatwa nabi cyanke ibibazo by'umutekano mu ntara zimwe zimwe bikiriho ikintu leta y'u Burundi yogira kugira ngo ihumurize abo bifuza gutaha ariko bagitinyira kubera umutekano waboneke Ego me na ikibazo nari kwenda kubaza nka abategetsi b'Urundi bokora iki kugira ngo nka abantu batahuka bakavuga ko bafashwe nabi canke bakaba bagitinya kuri umutekano wabo hari kintu leta y'Urundi yakora kugira ngo ibahumurize umutekano uriho koko
Sisimo vuga no vuga yuko by'ukuri tureke kwirengagiza ikibazo cy'indaha mu Burundi tumaze imyaka ibiri renga nta muntu n'umwe atazi yuko mu Burundi hari ikibazo cya politiki aho abari ku butegetsi n'abashaka ubutegetsi ibintu byose bagomba kubipolitiza ikintu cyose kivuga ko kibagomba kukipolitiza by'ukuri ugombye novuga yuko ugombye gutaha ngo mpage mva tuyifashe intumbi iravuga ati nkeneye gutaha ikintu cya mbere nibaze yuko umuntu wese yabarahunze afite inshuti iri mu Burundi baravugana ku telefone ahamubwira ati bimeze gute igihe rero muri ubwo buryo umuntu agombye gufata desizo yo gutaha aravuga ati reka gembaze naka yuko wa mutekano mukore muri karitsiye wacu yumve ko byaheze hamagataha hama leta niyo galan leta ni gaha ibintu byose y'umutekano ku muntu w'umunyagihugu rero leta iteza gufata igashyira ingufu ku mutekano gukwirira abanyagihugu bayo leta ibyo bintu ego urabona yuko hasohorwa amaraporo menshi politike amaraporo y'ibintu na biriya mugabo leta iteza gufata ingufu igashyira ingufu byo gukingira umunyagihugu umunyagihugu avuye muri ahungutse bigategeka kumukingira by'ukuri akajya mu byiwe akajya mu mirima yiwe agakora kongera agataha atabyo kuvuga ngo akatenga kubagezwa atabyo kuvuga ngo ujya mu yarahungiye mu gihugu kanaka ngo none yaje bavuga amajambo y'ibiti mu by'ukuri leta iteza kugifata mu ntoki kuko leta niyo novuga ingufu zayo ziba ziri kuko ni ingufu za leta kuko ikintu kimwe nabonye impunzi yakora zikinira ko kuko novuga yuko igihe impunzi zitahutse novuga ko ari fixe kuri leta igihe impunzi zitako ziratahuka novuga ko ari fixe ku barondera ubutegetsi niko novuga kuko bamaze kuvuga ngo mu Burundi nta kigenda muhunguka mujya hehe intambara igirire umva novuga yuko avuga ati pepe tv harwo byo babirebire n'abantu bari kuravuga guhunga hari abo ababikamishirizamo nyakubahwa perezida wo muri Tanzania yari abivuze abantu bahungiye wiwe yaravuze ati hariho abantu banezerewe cyane mbere mwohunga igihugu cyose kigahungira ngaha hariho ababyungukiramwo none kubera iki abantu tuguma tubona umwe ngo ntitubibona ufate amamezire akwiye kugira ashobora gukingira abanyagihugu abari ngaha mu gihugu n'abashobora guhunguka bose batunganirwe babe mu mahoro amaraporo ahagarare ati ahinduke bavuge amaraporo ati genze neza leta niyo gala y'ikintu cyose cyose ngaha mu gihugu iteza gufata ibintu mu ntoki kuko niwe wabishoboye kuko niwe
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza muri hehe Innocent
ndega y'ubujumbura mu Kanyosha
yego izina ry'ikirundi ninde
ndi uw'imana
tuga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro mu kanya gato
yego cyaratubabaje kubona impunzi z'abarungu zicira muri Congo kandi ino mu Burundi hariho umutekano tukabasaba yuko batubwire abantu babishe kandi n'icyo bazira kandi kijya kintu bijya bintu cyo muri Congo cyabuze zafiriyeyo birateye amakenga yuko wanakubituye n'inzego z'umutekano ntibabakire ntihagire icyo babafasha turakeneye kera nk'umunyagihugu yaba yarahunze azi ahunda nk'iyi cyangwa kera mu Burundi ko yohunguka ntibamere nka birya byabaye muri Congo kuko ino mu Burundi ubu ni amahoro ubu turi tegereje cyangwa bakabaza bajya bahungutse ingene bimeze ino mu Burundi ntawe bakoma bose barashitse nk'iyo neza tugasaba n'uwo bafise ako gatima ko guhunguka ahunguke ntagire ubwoba kuko bijya bintu byaratubabaje kandi twe dukeneye umuco abantu babishe kandi twe byaratubabaje cyane
mushyanahe Marius Johannes ndavye ngenge mushyanahe ndabimana inosa asaba ko impunzi zahunguka ariko nk'uko mubizi ariko nkuko murizi hariho ikibazo gihambaye cyane gose abahunze mu 2015 kubera umutekano wabo muke kumvo zitandukanye ikintu nka leta y'Uburundi yakora kugira ngo abo bazi ko bahunze kubera batinya ubwicanyi ubuzi bwa nabi ikintu leta yagira nikiye kugira muri iki gihe nabo bumve ko bo kwidegembya bashite mu Burundi niki Marius
utamwira amaza kumenya ko ari muhiri wabo mbere yo kwiyumvira ibindi bintu ibyo aribyo byose hanyuma ngarutse uje kimwe n'uwo mugenzi wanjye ari muri Afrique du Sud ni Dominique miliyoneri yavuze ati ibyo gutaha bikeshi byicwa n'amajambo y'Amerika aravugwa na Jaya nabivuze usanga amaraporo yigo arasohoka ngo naka ngo ibi n'ibi n'ibi bihugu cy'u Burundi twebwe turi mu Burundi ntamwebwe mumenyeshamakuru ntundi kije sinoshobora gutahura ingene nk'ubu ndakubwiye ko mu Burundi hameze neza ugasanga za urantaririke uri muri Amerika ugatangira kuvuga ibindi by'iwawe kandi byari igihe nk'ubu ejo natashe saa saba y'ijoro cyangwa saa munani y'ijoro atari nk'umupolisi duhuye mwibarara ngo mpagarike nagiye mbere ndahindagurika yagiye narumanye we n'akarenze ugacungira ko mu Burundi hatagendwa ibyo nibyo bya mbere bigomba gutuma yuko umuntu abanza kumva ntashe muhira hari ikigo gikurikira cyo kuvuga ngo umutekano ntibagomba gucunga umutekano w'uhungutse wenyine abarigejwe niba ducunga umutekano w'uhungutse gusa niyo nshingano niko kazi kabo kandi bagomba gucunga umutekano w'abarundi bose uwahunze uwahungutse cyangwa uwigeze guhunga kera n'ubuvutse uno munsi agomba gucungirwa nk'abandi bose kumuga rero ko bariho naka agomba guca agira ibi n'ibi n'ibi nibyana ibyo bita gutuma umuntu areka aravuga ngo hengo jengo ntibangira ibi n'ibi n'ibi ngo ntibagize ibikoya natahe mu Burundi hanyuma ahaba bamworohereze hanyuma niyahashika ari igihe agusanga twebwe natubwiye nibyo umutekano ikibazo cyitwa ngo umutekano cyangwa amahoro burya n'ikintu kigoye gutahura kuko uvuze ngo amahoro cyangwa umutekano byose aba naraye ntariyiye ndashobora kumbwira ko ari amahoro kubera yuko navuze aho nisumamo navuze aho nshakaahonjikiraka ahubwo mwavuze muti ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubukene cyoba ari ikibazo cyo kubura icyo umuntu akora ahubwo abo rero babigejwe nibagwiza ibyo umuntu yokora hanyuma gutaha nako kurya bagiye hari abagiye ariko bababwiye amajyambere ko mwarayumvise baravuze ibintu bya jenoside wumvise n'umuntu akubwiye ko mu Burundi hagomba ba jenoside
nawe Mariyose amakuru rimwe rimwe atangazwaho usanga hari umuntu hirya no hino yagandaguwe naho uwamugandaguye abataramenyekana ayo ntashobora gutuma abari hanze cyane cyane abahunze bagira amakenga
gutahuka ku isi yose harabo ubukozi bw'ikibi ubukozi bw'ikibi nibwo nicyo nacyo gituma hari inzego z'umutekano yuko kugira ngo ubukozi bw'ikibi ari nakaba yagiriwe ikibi ibyo nabyo hari inzego ziba zibijejwe mu gihe bavuze bati twebwe twabonye ko habaye ubukozi bw'ikibi turarondera birabaho ubwo Amerika yararondeye Osama Ben Laden umwanya munini ariko mu nyuma yumvise ngo baba baramutoye ntabyo nzi ingero natwe namba aho bahabaye nk'ingorane ugasanga na kayakorewe
ntibamutoye gusa baranamwishe reka duhere ijambo ego mirika dene jambo Dominique Kansen yuva nawe nyine agira icavuze ko byashikirijwe na Innocent ku cimbo cha Innocent Ndwimana
ego murakoze cyane icambere cyo dukwiye kumenya nuko ntidushaka kuvuga yuko duti ngo kubera abishwe ngo nibagire batahuke oya impunzi iyo zishwe se comme tout autre personne yishwe atakuwa matohoza kandi wabikoze agahanwa impunzi n'abantu nk'abandi no musi nuko nyene ubuye ntuko tuvuga ku muzi abarundi dufise impunzi z'abanyafrika z'abanyeziya nyinshi cyane koza turavuga duti ngo kubera zishwe nzitahuke aho ho ibintu je bibijomera na nimba tuvuga ko mu Burundi ari amahoro hari ahandi hantu bidashoboka zenye waza kicyo turiko turavuga ubunye nuko abantu b'impunzi aho bari hose tuza kubahirizwa kandi nibaza yuko cyo yuko gukorwa na bose abakuru y'ugu bacu Burundi Rwanda Tanzania hamwe na hase kinyo dabakorero nkomeye na Fidicide ana Fidicide mu mwaka w'umvise yuko mu mwaka w'2008 harabaye xenophobia nta myaka yaheze abantu b'impunzi n'abanyamahanga kandi basubira kandi barico ico ntigisigura yuko ngo impunzi kwera umunyamahanga kweri umuntu abadafise aba yahunze kwatamateko cyane kwata ata droit abafise impunzi c'est droit tout comme toute autre personne cyo duko tuvuga nga nuko impunzi bibi zakore muri mu Rwanda muri Congo hamwe namabi aguma akorega impunzi z'abarundi muri Tanzania aho twumva yuko batemwa aho twumva yuko bateshe izabo aho twumva yuko burizwa makamyo ku nguvu ayo namakosa kandi abakuru bihugu byacu tukiye guhaguruka bakavuga ati no tuwete ni mpunzi n'umunyamahanga umunyamahanga nta kwiyogiza ibyo bintu kiretse impunzi rero impunzi icambere mukwiye kumenya umuntu ahunze nta muntu ahunga ubusa nta muntu apakira imizigo ngo ahunge igihugu atatahunze umuntu ahunga afise ubwoba umuntu ahunga kubera icyo yabonye cyangwa agahunga n'icyo yumvise habimaze kumera ukonye rero amaze gushika hanze hari abantu baca bavuga bati impunzi na kare n'impunzi urazi mu musanzwe kwitwa impunzi n'igitutsi ubwacu n'igitutsi uri hanze abwira ati wa mpunzi wereshije we ni ibintu biteye isoni mugaje rero hari n'abantu baca babifatiraho bagaca bamufata impunzi uko umengo n'abantu bakwiye kuvuga amakosa yose bakora oya si uko bikwiye kumera impunzi ikwiye kubahirizwa kandi natwe abanyafurika bose dukwiye guhabura icyo kibazo ntituvuge duti ngo ntibataye oya si ibyo turi ko turavuga ati nta muntu akwiye kwicwa ata mpamvu nta muntu akwiye kurenganywa kubera ari impunzi hama ku byerekeye Burundi naho reka ndababwire yuko nk'uko mwene data aje kubivuga mu kanya hari udukuru twinshi tuguma dukivutu nk'ubu unye nta masaha 48 aheze twumva yuko ingabo z'u Burundi zari zitanye mu mitwe n'ingabo za FNL sinzi ko ari ibihuha sinzi ko ari ibiki abari Burundi butubwira kandi nk'ivyo n'ukuri sinabwira ko bihumurije
ego mede kade ni jabo mukanya gatwe cyane rwose Lionel ndayizeye mu mugira ico muvuze namwe ko byashikirijwe na no mu mwanyu wacu radio ijwi ya America Jonas
ego da telefone kare cyacitse sinzi ko sinamwumvise neza
ego le ico kibazo reka tukigaruke ko rero Lionel reka tubanze duhe ijambo ubundi mwanyu radio ijwi ya America mukanya iyo telefone kuri kakora tuca tuguhe ijambo bwa mbere turi kumwe na Elia mwiriwe neza
Miriwe
muri hega Elia
Ego me twiriwe nganye bujumbura mu Burundi
Witwa nde izina gikirundi
Izina gikirundi nitwa Zengiyumba irindi najyo nkaba nitwa Elias
Ego me Elias duga kwijambo kibazo cyumvira mu kanya gato
Ego kandi ndanagushimiye kufurera nari mati nisi ndababura sinzi kibazo cya telefone
Ego
hama bya ishimbiro cyo wanje kuri icyo kiganiro muri ko birababaje kubona hari umuntu yaba yaguye hanze kandi yahunze ikintu nyine naba yahunze bakiri mu mutima wiwe cyangwa abona mu karere atuyemwo cyamutekana se hama agaca kuba iyo yagiye sewe icya mbere cyase kubanza gutera icyatsi uruzu wese yaba ari no mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu agifite akatuma ko guteka amaraso kuko umuntu ntiyaremewe kwitwa umuntu mu bisanzwe abakwiye kwitwa urupfu rwiwe nyine bakarakanye agarwaye naho yoba ari politiki cyangwa ikindi kintu kintu icyo ari cyo cyose nta mpamvu n'imwe iriho yotuma naho yoba umuntu yitwa icyo ni icyumviro cyanjye muri uno mwanya ahubwo umurundi wese ahari mbere n'umunyamahanga twari dukwiye kuva hasi tugafatana mu nda tugafatana amaboko tukatuza amaboko hejuru tukiyamiriza umuntu uwo ari we wese ikiyumvira cyo gusesa amaraso ku mvo iyo ariyo yose yaba iya politike
urakoze Elias Nsengiyumva moshe nta Lionel ndayizeye icyumviro cha Elias Nsengiyumva mu Burundi impunzi zahunze kuva kera byose bikaba bivuga biva kuri ico kibazo umuce nta Elias ashikirije agatima gushaka kugira nabi abandi ko kwica abandi eka kuba burezi gufa ikintu cokorwa nkuko Elias abivuze kugira ngo abarundi bashire imbere uwo mutima gukundana udashaka kwicana baho bapfa ibintanze ikintu mubona cokorwa kugira ngo bimaze imyaka myinshi cyane rwose ikintu cokorwa kugira ngo uyo mutima w'ubukozi bw'ikibi uranduranwe n'imizi n'iki
ikintu nakubikane ikintu novuga yuko
abarundi bomanza bagahindura ibyumviro bagahindura n'ingendo umuntu wese yibaza yuko ashobora gushika kuri cyangwa kuriya ashesha amaraso ibyo bintu yabyikura mu mutwe ibihugu biri kwiratera imbere hari ibihugu turi mu karere kamwe biri kwiratera imbere cyane bagashika ku butegetsi atamaraso arinze guseseka bagashika ku butegetsi atampunzi zirinze kuba kandi ibyo bihugu nubwo yuko umurundi wari wese yaba uri ku butegetsi cyangwa yaba ushaka ubutegetsi ikubite agashi yumva isoni araba igihugu cy'u Burundi ino munsi ahantu kiko kirajya nariko ndavuga ati murabe umuntu uwo ari we wese w'umurundi yaba umuntu mutoyi cyane atacyo nubwo ajejwe mu gihugu yiyumvira ati jyewe ndi kunterera iki mu gihugu abategetsi biyumvira ati twebwe aho tugejeje imyaka cumi irenga cumi n'itanu dutowe tuko dukora iki tugejeje hehe igihugu cyacu umurundi uwo ari we wese aba ariko baratwara abashaka gutwara biyumvira aho igihugu kiriko kiragera raba twebwe uno munsi ituno bwa devalue wa fidoramone raba ifaranga ryacu uno munsi aho rigeze ariko ubwo ni yo kwikubita agashi ni yo kumva isoni nta muntu n'umwe yo kumva isoni kubera ngo jewe ndi ku butegetsi ngo ndi umusende defudede ariko ndatwara ngo niwe yo kumva isoni wenyine umurundi uwo ari we wese igihugu yo barimo n'abahunze baramwose uruhara afite ati esike jewe mfite uruhara nyabaki aho kugira impunzi zipfire muri Congo zigorerwe muri abo matante yo mu Rwanda muri Tanzania jewe mfite uruhara nyabaki yikubita agashi by'ukuri kuko iki gihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cy'abarundi bose atamuntu n'umwe avuyemo nk'uko Rwagasore yarwaniye intwaro yarwaniye ukwikukira bandadaye babivuga bavuga ati igihugu cy'u Burundi ni icy'abarundi bose kuri umurundi uwo ari we wese yaba uri ku butegetsi yaba ushaka ubutegetsi yikubita agashi ati ese mbega tugeze hehe kuri duhindura ingendo tubona yuko kwica tubona yuko kurwana atari byo bikuzanira amahoro babona yuko atari byo gushikana ku butegetsi ariko gushikana ku butegetsi umuntu ari intwaro rusange ari kumvikana ari kuvugana ari byo n'ubu barundi barimwo utumva ibiganiro babimwumvisha ashobore kubitahura ariko ntiyakora ingurimba kuko urabona ahantu n'umunsi tugeze n'ahantu biteye isoni urabona ahantu igihugu cy'u Burundi kigeze mu byerekeye ekonomi n'ahantu biteye isoni umurundi wese yumva isoni amaramare abona ati by'ukuri amaramara n'ahantu tugegeje
Marius Johannes ndavyengenge ku kicimbiro cashikijwe na Elias Nsengiyumva nacyo mushikantahe Lionel ndayizeye aheje kuvuga ko reka kwikubita agashi guhindura ingendo guhindura ibyumviro tuga kwijambo
icyo mbere cyo nuko amaraso y'umuntu usanzwe mu gifaransa bayita ko ari sacre si byiza gusesa amaraso nta kintu na kimwe gishobora kuba cyotanga ubushobozi bwo gusesa amaraso y'impunzi cyangwa y'utari impunzi amaraso yose namwe si byiza rero nta n'umwe yobishyigikira hanyuma ku bijyanye n'abanyepolitike cyo nubanza kuvuga nuko politike nibyo ni byiza kwigira ko n'igihugu kiba kikeneye ariko umuntu yakora politike nziza ku gihugu nziza nayo ntayo ihagaze n'ibyo byo kujya gutuma abantu bahunga cyangwa bagira iki ubwira ashikira ubutegetsi runaka nawe ubwo ukavuga ibintu biriya runaka sindamukunda ugaca umwambika ibara mbere kubera kunaniye kwambika ibara ugaca wambika ibara igihugu kugira ngo bose bamwumve ibyo rero nibyo bintu bibi bya mbere bishoboka binari byo binatuma n'igihugu tugira ikibazo cyo kuronka ibyo dukora tukabura amahera tukabura iki kubera yuko hariho abavuga devaluation de la monnaie bavuga amafaranga y'u Burundi bavuga ko ari raporo y'amarundi bavuga ko ari raporo y'amadolari bagaye nayo n'amanyabudayi nayo hanze sayi wacu ubikora mwene yo niba bari karakora aratuma ibyo biba nicyo gihe rero icyo bakiza ni uko uwo bakeneye ubutegetsi iyo Burundi arabusabye ababutanga ubudahuza abanyagihugu kandi atarenze kubahagarara kuga kandi cyangwa ngo arinde kubangaza bamwe bamwe babumuhaye ashime babumwimye uno munsi ntahari indi yabwo buronkanye ataburonse naho nko mu Burundi turi miliyoni zishika umunani twese ntituzotwara ibyo ni bisanzwe
ego mereka ryo ni ijambo mushana Dominique Nsengiyumva abonye agira icyo avuze ku byashikirijwe na Elias Nsengiyumva duga ku ijambo
jewe ahanini nagira nsubire ntera kamo impunzi zari z'abarundi canke izindi zose ziri ku isi nongere ndabibutse yuko bafise amategeko abaranga kandi bafise le droit nongere mvuge nti abantu b'impunzi ico jewe nibaza bari bakwiye kuja hamwe igihe cose agize ikibaho bakamenya ingene bagiserura si vyiza yuko bija aho abantu batuze bageza no bashikaho baraswa canke bagakigwa mabi nka menshi cyane nkayo ishi anafidiside no babwira yuko hari higihe abantu b'impunzi hayo proje yabaye muri kwa Juru Natal yigisha impunzi amategeko yabo ugasanga umuntu biramufashije rwose kumenya ati jewe iki ni kibaye amategeko avuga uku n'uku 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 mugabo impunzi zibayeho zitamenye amategeko yazo iyo zibayeho zitamenye aho uwo bokwirukira usanga ibintu bishobora no gushika kuri level canke nivombi nk'iyo twumvye muri kamanyura byasitseko nibaza yuko impunzi zazikwiye kuja hamwe zikamenya amategeko yazo bishobotse zikigishwa n'umwe antera kamo abo bantu twita abaoni nibaza yuko bariho kugira bakorere bafashe abantu bitwita impunzi mu gihe impunzi zibayeho zishyira ibintu nk'ibi nk'ibyo biraduha kwibaza cyane nimba by'ukuri oni ibayeho kugira ifashe impunzi cyangwa ibayeho kugira ifashwe n'impunzi ko turazi yuko nk'uko umuntu umwe yabivuze hari abantu benshi tuzi yuko impunzi zibaye nyinshi babirirako twongeye tubabwira yuko tutanezereje na gatoyi ukuntu oni isigaye yitabwa ikimero cy'impunzi umengo nta muntu ariho urazi nk'ibintu biko bishikira impunzi muri Tanzania ni ukuri bisigura yuko ata muntu ariho ahagarariye impunzi. Murakoze.
Murakoze. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Emmanuel. Emmanuel, muri neza?
Hello.
Muri neza?
Ndabumva.
Muri hehe?
Ego akabazo nashaka kubaza.
Muri hehe Emmanuel?
Ego
duga ku ijambo
ege nashaka kubaza abo oyi bari ko baravuga ibibazo bijanye n'impunzi abantu batubwira izo mpunzi zari hari imahamadiri kimwe n'abandi bavuze ko bari abahutu sinzi ko bavuze ko bababonye babapakira bose babatwara kandi nta n'umwe warungitse Burundi nta n'umwe wasuze iyo turi kandi tumwe numve yuko byo bari byo cyangwa bitari byo hamari byo batubwire aho warungitse hanyuma muri rusange bavuze ibintu byinshi ariko ikibazo cy'impunzi z'abarundi kirimo politike cyane rwose kandi murabizi ni Tanzania bari biyandikishije bashaka gutaha narumvise ko bose baciye bavuga ngo ni imbonerakure ngo zaje mu nyuma ngo zirabaviriyeho ngo nizigende ariko rero turababazwa cyane kandi n'izo mpunzi z'abarundi bari Kongo bashoboye kwicwa ariko mufasha cyane kugira ngo umuco ujye ahabona hanyuma hariho igihugu cyane cyaguma kiko gifatane rwose ngo mu Burundi nta mahoro ahari cyane cyane u Rwanda ntitworuvugira mugongoshwo ubwo u Rwanda rwarafashe abarundi batari bake barabegeranya barabashorera ngo hoshisubire i Burundi muribuka ko babatishije mu Kirundo ngo ariko bakaba bambere bavuga ngo nta mahoro ahari none babashorera babajyana i Burundi ata mahoro ahari ariko bagafata abandi bakababohera imahama nibaza rero yuko izo nyungu za politiki barakwiye kuzirengera bakareka ko abana b'abarundi baza baraja kugwa mu makambi y'impunzi kandi mu Burundi atangoranye hari nta muntu n'umwe azi Burundi kuvuga ngo hariho rezo mu myuka avanse yo guhunga ngo ni umutekano ega ikibazo cy'ubukene birumvikana ko umuntu arashobora kugihungura ashobora gusanga umuntu famiye itagira agasongo na gatoya yumvise rero aho yoja kwirigira ajya yicaye ibyo birabaho icyo kibazo rero cy'ubukene cy'amatongo atagira atotinga abantu ibyo bibazo nibaza ko leta y'u Burundi yoheza nayo nyine ikabyiga kugira ngo abahunga ubukene abahunga inzara nabo nyine mu minsi izaza bazogabanuke. Murakoze.
Murakoze Emmanuel. Ikibazo mwajije n'ikibazo abashinga nayo natumiye badashobora kwishyura kuko ntibakora muri HCR kandi ikanabakora muri HCR sinzi ko amabanga yabo ari kuraba ubwoko bw'impunzi ico ni kibazo kiturengeye hanyuma ikibazo cyo kuvuga ko hari igihugu gishaka kivuga ko atamahoro hari ayo n'amakuru twebwe tutararonka reka ariko tuvuge kuri icyo kibazo nyine cerekeye amagogwa impunzi ziriko zirabona muri iki gihe mushiya ntahe Lionel Ndayizeye murabona inyishu yo mu gihe cavuba ikintu cokorwa cyane cyane cyihutirwa n'ikihe haba kwishyira hamwe impuzamakungu cyane ku bihugu bihayindaro izo mpunzi kuko ibintu ntibyoguma bimeze uko bimeze eka ubugizi bwa nabi bubandanya nk'uko twabivuze mu ntango haba muri ibyo bihugu byose birimo nta mpunzi haratangajwe amakuru avuga ko zafashwe nabi cyane rwose turetse n'ubwo bwicanyi bw'agashinyaguro duga ku ijambo mu kanya gato
Ejicho no buga no buga no gakwa kuri chat n'ibindi no buga yuko leta ihari ngaha ihari mu Burundi kugira ikinire umunyagihugu ari wese leta ifise kumwe bavugana ariho nubwa imvugo ya diplomasi bashaka kuvugana n'ibyo bihugu bitungizo mpunzi niburiburi nubwa yuko leta irashobora kuja muri ibyo bihugu nkuko mwarabonye nyakuba umukuru w'igihugu yarabuye ngaha arajya muri Tanzania mugo kabona yuko umukuru w'igihugu canke abajeje ubushyanganje intwara hagati mu gihugu canke ambassadere umushyanganje w'umugendranye n'ana makungu adashobora guhaguruka ngaha ashobora kujya mu Rwanda adashobora guhaguruka ngaha adashobora kujya mu Burundi ukabona kumengo hari ibihugu bimwe bavuga ati mengo ari tujayo reka tujye ngaho kamengo niho hari barabara byonyine niho hahitaho nyine mugabo nta kintu na kimwe cyari gikwiye kuba mu Burundi kugira abanyagihugu bagume bapfira muri ayo matante ngaho aho muri ubwo buhungiro je navuze neza yuko impunzi zo mu Burundi ikibazo cy'impunzi mu Burundi si gucisha hirya no hino ni kibazo ni question politique ni ibibazo abanyepolitiki bari kwakira ku mitwe y'izo mpunzi iki rero navuga yuko icya mbere na mbere izo mpunzi zose aho zoba ziri nk'uko umuntu wese abivuze nibaje hamwe izo mpunzi ziyumvire jewe ndi mpunzi nari maze iki mu gihugu ndi ngaha ndiko nkora iki noja mu gihugu nobiki apana uko kuntu baza barababwira abo banyepolitiki yaba batwara cyangwa bagomba ubutegetsi bababwira abagomba ubutegetsi bababwira ati kirazira guhunguka mu Burundi nta mahoro ariyo abari ku butegetsi bababwira ati nimuhunguke igihugu n'inyabagendwa mugabo nimba hariho impunzi ishobora guhunguka ikagirirwa nabi ibyo bibazwa leta kuko leta nta kuntu yohungura abantu hamukumva hariho umuntu yahungutse yagiriwe nabi kuko narabonye na pipare y'abantu bahunze n'abantu bato bato cyane vrema abo bantu bari mu murango makambi y'impunzi kuko abahunze b'abanyapolitiki bakomakomeye murazi yuko bari za buraya abo bahungiye za Tanzania n'abanyi bato bato cyane b'abanyagihugu n'ubwo b'abanyagihugu batoye cyane nibakoresha ubwenge Imana yabahaye biyumvira ati eske muri aba bantu nibande bakora dukinira ko kubyo dushure ku nibashure basama ubuzima bwabo bakingira ubuzima bw'iwabo hama leta nayo bamaze gutaha leta ikingira by'ukuri izo mpunzi zishobora gutaha leta niyo yifite ingufu nta wundi muntu afite ingufu kurusha leta leta nivugane nabo bantu n'ibyo bihugu babagemo leta ibabwira ati ibyo bihugu bafite abambasaderi umwambasaderi wo muri Congo ari ngaha umwambasaderi wo mu Rwanda ari ngaha bashobora kuvugana ati by'ukuri mu Burundi haragendeka ibyo ngufu nyakubahwa perezida wa Tanzania yakoresheje ibyo bindi bihugu bizikore kuko ari umengo ego atari ikibazo politiki ndabona umengo by'ukuri jewe ndi Bujumbura ikibazo umuntu ashobora guhura nacyo ibibazo nyine bisanzwe nk'uko ushobora guhura ikibazo no mu kindi gihugu ninjiye mu mapolitike undagira ikibazo nk'uko uwariwe wese n'ubundi bihugu ushobora kugira mugo by'ukuri n'igifata iya mbere kwiyumvire kw'ibintu bishobora gutaha hanyuma ibyo bihugu babayemo nabo bazikingire abadashoboye gutaha bavuga twe ntidushobora gutaha ibyo bihugu bikingire izo mpunzi kuko n'amadroit yabo
yego Dominique Nsengiyumva namwe mu kanya gatoya cyane rwose ingingo zihutirwa zofatwa na bimwe mu bihugu izo mpunzi zirimo cyangwa ibyo bihugu byose cyangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu eka ikintu cyihutirwa cyane cyokorwa muri iki gihe niki
mu bisanzwe jewe uko ndabitahura nuko icya mbere coco kuvuga ko leta yogenda ikagira ikikozo ry'abantu bayo ntibagirirwe nabi ibyo umengo biragoye kuko abo bantu babahunze iyo leta hama bimaze kugenda ukonye je nibaza yuko nkuko natanya ndabibabwira uraje la convention yabaye mu 1951 ya ONU na 1969 ya Union Africaine iyo umuntu yakiri impunzi yarasinya ayo mategeko atakubahiriza impunzi igisigaje nibaza yuko ari ONU guhaguruka ikavuga iti reka dukore ibikoreka kugira impunzi reke kuguma zituraguzwa ikindi nacyo nibaza nk'uko wabivuze peut-être ko abakuru b'ibihugu byacu tumwe gana like bavugana bakaraga ukuntu umutekano w'izo mpunzi wo kubahiriza mugabo kandi ubirazi nimba impunzi yarahunze igihugu ge nivuye kije guhugu nabi sinibaza yuko hari shaka ryinshi igihugu kiba cavuyemo coshira muvuga ati ngiyo muzi kingigwe kw'impunzi uyu gihugu bagatabwo muzane ahubwo kusura cyane ko zidara ariko yosubiye muhira ho hari amahoro je nuko ndabibona noba nihenza abantu bashobora kugosora mugabo hamwe n'ije nongere mvuge yuko hase atakiriko irakora gikoreka mu byerekeye gukingira impunzi
reka duhe ijambo Mariose Johannes ndazirengenge mu kanya gatoya cyane rwose inkingo zihutirwa mu gihe cya vuba cyane rwose zoshikirizwa mu ari igihugu kimwe cyane
ibyo bihugu byose nuko ingorane yose si ni genda yagiriza HCR a travers ONU ni kuvuga ngo kijongira mvuge biraba jewe nta wundi byokwagira ni kuvuga ngo iyo ifatiye ukaroro ka hafi iyo dufise abashitsi bagendera Burundi iyo twarose abashitsi bagendera Burundi nk'ejo bundi Kofi Olomide mu Burundi ejo bundi twiheze nyine hari abakenya Fatisolo bari baje mu Burundi twarabonye ku matwita ibintu bicaho bizunguruka abantu bitwa ngo ni abantu bahagananira agatera akazi na muntu aho babandikira bo nyine bababuza kuza mu Burundi ngo ntibaze kuvugiriza Abarundi ngo tujyoheze abo bantu bitwa ngo bahagananira agatera akazi na muntu niba cyafite akajya guha ibihuha ya mashyirahamwe bita ngo ngarahari la droit de l'homme ari muri ONU ubu nayo igacigumba izo sosiyete za ONU ziba zimaze zisohora amajambo mabi ari nayo hashtag kuko byose biva hamwe bagacaguza abantu bo gutaha icyo nagomba mvuge rero ni uko ahubwo uwa mbere wo kwisubira ko ku gihugu cy'u Burundi ko bagerageza naho bagerageje kujya baragiye mu Rwanda imbere y'uko byose imahanga barigeze kujyayo ibyagiye iko byagenze murabizi muri Tanzania n'ibyo muri Tanzania tesere barabumviye ariko jewe icyo mbona u Burundi buragerageza
ndabona akanya katujyanye
na sosiyete yawe ni nagabanye ururimi rubi ku Burundi hanyuma abantu bagotaha
ndabona akanya katujyanye ariko ntitworangiza tudahaye ijambo Reverien muri neza
Niriwe.
Niriwe neza. Izina y'ikirundi ninde?
Sinzumunsi. Yego.
Duga kwijama mu kanya gatoya cyane ngo sikibazo cy'umbere.
Ngo, ikimbere kiwanje kugira icyo kintu kitari zo mpunzi birababaje kubona impunzi araho nzigiye guhama iyo bagiye nabo bakicwa kandi. Cyeko kubera numva n'inzigo muri Kongo batanze n'ibyumvikanye. Icyo gituma nyamba oni ifise icyo yokwa icyo bakora izo mpunzi. Ashora kudikira nkuko nyene zahungi mu mutekano abo mukandi bagiye urumva ko umutekano utifashe neza nibaza rero ku kintu kijyanye n'impunzi mu karere oni yora bimene gicemura na cyane cyane igene ibihugu byacu nyene byogira politiki imeze neza impunzi zikarehe buza zama zahunze kubera ko zigiye urumva nta mahoro ziroho
murakoze Reverien reka duhe ijambo umushyanahe Dominique Nsengiyumva kamamotera igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania eka igihugu cya Congo aho ndumvuga abategetsi b'ibyo bihugu eka n'igihugu cy'u Rwanda eka na HCR duga ku ijambo munsi y'umunota umwe
jewe novuga nk'igihugu cy'u Burundi sanyi barutse ico masaba abategetsi nuko babondanya politique de la paix politique ituma image yabo mu gihugu mu makungu iboneka neza nibaza ko bigumeje ukonye ata abantu tuguma twumva muri ayo maradiyo bicwa abanyuruzwa bagira ibiki nta kibuza kwizo muzi zotaha neza ama kujerekeye ayo makungu nyene je bidukikije naje nyene nyibaza yuko vyo hagurukira amagabo bakamenya yuko izo mpunzi ari abantu bafise amategeko ari abantu nk'abandi
murakoze eka namwe Emotional Lionel ndayizeye akamumotera leta ya Burundi leta eka ibihugu izo mpunzi zirimo eka na HCR duga ku ijambo umunota umwe
ego jewe akamo notera notangura kuri leta kuko leta navuze yuko ari ifite ingufu ikomereshwe gutahukana bayo hama ikongera ikavugana n'ibyo bihugu bafise izo mpunzi novuga yuko leta nikoreshe imvugo ya diplomasi mu byo bakora byose mu byo bavuga byose barondere abanyepolitiki by'ukuri abarongozi atari abategetsi bamanze bakore ikintu cyumvikana bamanze bumvikane n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kibanye nta muntu n'umwe n'ahadakoresha amamashini ameze gute azosuga mu Burundi igigweyo umuntu ukora umunyarwanda cyangwa ari umunyarwanda cyangwa umurundi ngo asuge u Rwanda igihugu cy'u Burundi nigifate mu ntoki ikibazo cya politiki akoresha ubwenge Imana yabahaye kugira bashobore gusinda umuntu uwo ari we wese yaba umunyamahanga yaba uvuga ngo kurwanya leta ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi gishobora kubamo abantu bose bitwa bayoboka umugambwe umwe n'ibikunda
ariko reka ndabona kanya kagiye
batwarire bose bongere batsindire abantu bose
namwe Marius Johannes ndavyengenge munsi y'umunota umwe akamumotera leta y'u Burundi ibihugu bihaye indari impunzi ikana HCR duga ku ijambo
mere ku Burundi nobanza gusaba yuko abategetsi b'u Burundi bo babandanya ingendo bari ko gusaba abari hanze ko botahuka ahubwo bongereze n'inguvu ama ibindi bihugu byo babi ari mibanyi canke biri kure ko mu Rwanda no muri Belgique hari abantu bagiye bavuga ko bahunze ibyo bihugu byorohereje ubushake gutaha ntihagire intambamyi bashyira mu bashyiremo nayo ntishyiremo ibintu byayo byiyongeramo uko muri azi no muri Tanzania abagomba gutahuka babanje kujya kugira ibyo bita sitingi kugira abarekure batahe babareke bataha bashatse gutaha hanyuma ibindi
egome moshe nahe Marinus Johannes ndabyengenge ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe Dominique Senyumba ndagushimiye nawe Lionel Ndayizeye ndashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose batanze intererano yacu muri kiganiro turashimiye abanywanyi bose bakurikiranye ikiganiro tukaba rero tubabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.